bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteze amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya ikaze mwese nchote bakunze
Leta ya Tanzania yamaze gushika hano ari kitaye makambi irazi neza ibitigi by'abantu bari muri aya makambi nibaza ko mu bikorwa biza gukorwa n'abahinga uwo munsi baza kubikorerako ntibaza yuko ico kibazo kizo kiro nkishu neza
Woni Terence Ntahiraja numwunganizi akaba numuvugizi mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu cyo Burundi asigura ko inama nyabutatu iri kwihuza begwa n'igisata c'impunzi izo dadana urukutavuga rumwe kubitigira iby'abarundi bahungiye Tanzania kuva muri 2015 iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye ibihano bikomeje gufatirwa igihugu cyo Burusiya turazigaruka ko handi hato mu bihagufi ya radio yanyu ku Indonesia Imbere y'amakuru avugwa mu karere ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bikomeje gufatira Urusiya ibihano ni nyuma yaho hari mu Rusiya n'umukobwa we barogewe mu Bwongereza mugenzi wacu Thomas Kamirinda ariko arakurikiranira hagufi vyino nkuru haratubwira bimwe mu vyamaze kumenya
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo cyo kwirukana abadiplomate b'abamaneko 60 b'abarusiya Washington yifatanije n'inshuti zayo zo mu muryango NATO mu rwego rwo gufatira ibihano Moscow nyuma y'igitero cy'intwaro z'uburozi kuri Sergei Skripal n'umukobwa we Yulia mu Bwongereza ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Ubwongereza burega Uburusiya ko buri inyuma y'iki gitero ariko bwo burabihakana. Nyuma y'iki gitero rero Ubwongereza muribuka ko bwirukanye abadiplomate 23 b'Uburusiya. Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 23 b'Abongereza. Ibindi bihugu ariko bitandukanye byo muri NATO nabyo byahurije hamwe na Amerika. Canada imaze kwirukana abadiplomate 4 b'Uburusiya, yimye abandi 3 uruhushya rwo gukora. Ibihugu 14 byo mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe birimo Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubuholandi nabyo byirukanye abadiplomate b'Abarusiya barenga 20.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi no nkuru turongera tuyagaruke ko ku makuru yacu igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Naye ndabiciye ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi 20,000 nizo zimaze guhunguka zivuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuva igenekezo rya ndwi ukwezi kw'icenda mwaka wa 2017. Ivyo biri mu itangazo ishami rya ONU ryita impunzi RCR ryashize ahabona kuno wa mbere iryo tangazo ryahuriranye n'inama nyabutatu misi tatu iri kubera ibujumbura mu Burundi inkuru imenyesha makuru ijwi rya Amerika ibujumbura Evariste Nzikobanyanka
Iyo nama nyabutatu yatanguye kuri no wa mbere mu gisagara cha Bujumbura ihuza intumwa z'ibihugu vya Tanzania, Burundi na HCR. Iyo nama igamije kurabira hamwe ingene abarundi bahungiye Tanzania bohunguka bose nk'uko umunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yabibwijwe rya Amerika. Terence Ntahiraja ahagarariye leta y'u Burundi avuga ko iyo nama yitezwe ko byinshi ni mu gihe ibiharuro vy'impunzi z'abarundi vyama vyateye impari hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shami yawo ni rijejwe impunzi ku isi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko iyo nama ari izoshira habona ibiharuro nyakuri by'abarundi bahungiye hanze y'igihugu
kugira burya ngo uvuge ibitigiri nyakuri by'abantu nuko habaye rusasuma igakurikiranwa neza mu babijejwe aha rero nibaza ko duhiriwe duhishije turafise leta ya Tanzania yamaze gushika hano ari kitaye makambi irazi neza ibitigiri by'abantu bari muri aya makambi nibaza ko mu bikorwa biza gukorwa n'abahinga uwo munsi baza kubikorerako ntibaza yuko ico kibazo kizo kiro nkinyishu neza ku munsi wa gatatu no kugira ngo ikicegera kizuba cyakozwe n'aba bahinga muri iyi minsi ibiri ishigwa habona ubu tuzoheza mu vyigo baza gukurikiranira hamwe ngene ibintu bimeze ivyo bita etadirie niho haza kumenyekana neza byukuri mbega abantu bari makambi nibangahe mbega byukuri amaze gutaha nibangahe
urongoye intumwa za Tanzania ashima ku Burundi bwemeye kwakira iyo nama Harrison Wingi Amuseke agashima ku inama nk'iyo yabereye Dar es Salaam kugenekereza 31 ukwezi k'8 mu mwaka wa 2017 yatumye haba Barundi bahunguka
a word of special appreciation to the government of Burundi in particular for convening this meeting
amezi atandatu inyuma y'inama yabereye Tanzania turashima ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri bamaze gutahuka mu gihugu. Nicyo gituma twifuza ko n'abandi bamaze kwiyandikisha nabo nyine botaha, kuko tubona ubu mu gihugu cy'u Burundi ibintu byifashe neza. Impunzi z'abarundi ntiziharwa gusa mu gihugu cya Tanzania, ziri no mu bihugu bibanyi. Menshi bakibaza ikiriko kirakorwa kugira nazo zitangure gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Terensio Ntayiraja ashikiriza ko leta y'u Burundi iza yarandikiye ayandi mareta kugira guhunguka kwabo barundi kuje mu ngiro.
Naganabwire yuko kuvyerekeye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta y'u Burundi yamaze kuyandikira ikete kugira ngo turabe ingene iyo nama twoyigirira hamwe na HCR, kandi HCR yarabitahuye naha. Ahubwo turindiriye inyishu vuba kugira ngo naho nyene iyo nama nyabutatu ihuza u Burundi, Kongo na HCR twokwiga ngene bene wacu bariyo naho nyene botahukanwa byoroshye. Reka mbere n'u Rwanda, leta y'u Burundi yamaze gutera akamo ku bihugu byose biri mu karere, mbere n'ibyo hanze bifite abarundi baruguriye imiryango kugira ngo amanama nkabe nayo agwizwe, kugira ngo tugire inama n'ingingo mu ntumbero yo korohereza abarundi bene bacugira ngo batahuke. Murakoze.
Uhagarariye ishyirahamwe HCR mu Burundi amenyesha nabo nyene mu itangazo yashikirije ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri aribo bamaze guhunguka bavuye Tanzania. Sofiane Ajali akavuga ko abandi bagera ku bihumbi mirongo ibiri nabo nyine bifuza guhunguka baza bariyandikishije. Uwarongoye HCR ashimira abafasha kugira impunzi z'abarundi zihunguke, akabasaba kubandanya bafasha.
Je voudrais aussi en profiter pour rappeler toutes les parties à ce processus.
Mbonigeho n'akajya ko gusaba abo bose badufasha muri kino gikorwa kongereza ingufu kugira dushobore gutahukana mu gihugu abo bose bifuza guhunguka. HCR yifuza ko icyo gikorwa corangurwa n'umurwi nyabutatu atanumwe avuyemo. Ino nama itegerezwa gutora umuti wofasha kugira dushike kwihangiro. Turashima ko abarundi batahuka iwabo, ariko bashitseyo bahura n'ibibazo bakenera ko tubaherekeza mu kiringo kitari gito. Bashikira mu miryango yugarijwe n'ubukene nayo nyine niyo gufashwa. Iyo nama nyabutatu y'iminsi itatu bitekanijwe ko izosozerwa n'abashikiranganje b'intwaro yo hagati b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi ku munsi wa gatatu w'inondwi. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hariko harabera inama yitwa Next Eastern Forum, igamije kuraba ingene iterambere ry'umugabane wa Afrika ryo kwihuta bishingiye ku bumenyi n'ubuhinga bwa none. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yuguruye inama ku mugaragaro, yasabye ko hobaho ubufatanye ku mpande zitandukanye. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yayikurikiranye arabitubarira.
Iyi nama iteraniye i Kigali mu Rwanda ihuje abahanga mu mibare no mu bumenyi n'ikoranabuhanga barebera hamwe uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bicyugarije uyu mugabane wa Afurika. Bose baremeranya ko ubumenyi n'ikoranabuhanga ari urufunguzo bakeneye kubona uyu mugabane wa Afurika nawe utera imbere birenzeho. Madame Uta Drig Mikael ni umuyobozi wungirije w'ihuriro Next Eastern Forum 2018. Aravuga ko iyi nama izaba umwanya wo gushyira hamwe mu kungurana ibitekerezo bigamije kubaka ejo hazaza hateye imbere h'umugabane wa Afurika. Aragira ati, ibitekerezo byacu n'ubumenyi n'ubunararibonye birakenewe cyane kugira ngo dutegure ejo hazaza. Dushyize hamwe dushobora kugira kinini tugeraho. Ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi ngo duteze imbere ubumenyi n'ubushakashatsi muri Afurika, ngo dufungurire amahirwe ku bantu kuri ejo hazaza harambye. Twizera uyu mugabane wa Afurika, twemera ubushobozi bw'abawutuye mu bitekerezo mu gushaka ibisubizo kuri ejo hazaza heza. Bwana Eugene Mutimura, ministre w'uburezi mu Rwanda, nawe muri iyi nama arasanga ari ingenzi kuko hari n'ibindi bihugu nka Singapore byateye imbere bibikesha ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ministre w'uburezi mu Rwanda aravuga ko n'ubusanzwe u Rwanda rwari rwarashyizeho gahunda yo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga nk'imwe mu nkingi ikomeye mu iterambere.
That's very crucial because we will continuously strive
Ati ni cy'ingenzi kuko tuzakomeza guharanira nk'igihugu nk'ibihugu nk'umugabane ndetse nk'umuryango wagutse guteza imbere ibihugu byacu tugabanya ikigero cy'ubukene ariko nanone mu guteza imbere ubukungu hazabaho n'urunyurane rw'ibitekerezo.
And also export diversification.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame watangije ku mugaragaro y'inama yavuze ko umenye ari ingenzi ku iterambere rya Afurika. Perezida Kagame arasanga ikibanza ari ubufatanye ku mpande zitandukanye.
Let's use the resources we have to give these talented African specialists the chance to grow.
Ati reka dukoresha imitungo dufite duhabwa amahirwe abanyimpano b'Abanyafurika batera imbere babashe guhangana ku isoko ry'umurimo bya kimyuga. Birashoboka ko wenda byasaba ikiguzi gihambaye mu gihe gito ariko gukora ibyo ntituzubaka inzego zacu gusa ahubwo bizanongera ubushobozi bwacu mu mikoranire ku rwego mpuzamahanga. Ubushakashatsi bushingiye ku bumenyi ni inkingi mu mikoranire yambukiranya imipaka.
Collaboration across borders.
Perezida Kagame kandi yavuze ko hagati y'abagabo n'abagore akigaragara icyuho ku masomo ajyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Arasanga ari ngombwa ko icyo cyuho cyavamo kugira ngo habeho amahirwe angana ku bumenyi.
That is no reason to accept it as inevitable. Whatever the causes may be, we have to dedicate ourselves.
Nta mpamvu yo gukomeza kubyemera nk'ibitarangira. Icyaba kibitera cyose tugomba kwiyemeza mu gukuraho icyo cyuho kuko amahirwe ntazigera angana igihe cyose amahirwe ku bumenyi azaba atangana. Si ukumva gusa ko uri umuyobozi ufite amakuru unakora neza mu bizamini. Intego ni ugukoresha ubwo bumenyi mu gukemura ibibazo ku mugabane wacu n'isi yacu. Iyi nama iri kubera i Kigali abahanga batandukanye mu mibare n'ubumenyi n'ikoranabuhanga barebera uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bikibangamiye umugabane wa Afurika izamara iminsi itatu. Ni inama kandi ishyize imbere ko ubumenyi bwakwibanda ku bakiri bato bafatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza ku mugabane wa Afurika. Next Einstein Forum iragiba nyuma ya buri myaka ibiri iheruka yabereye mu gihugu cya Senegal mu 2016. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ivy'amatora mu gihugu c'u Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye. Umukuru w'umurwi w'igihugu c'u Burundi ujeje gutunganya amatora Pierre Claver Ndayicariye yaratanguje icese gikorwa co kwandika abazogira uruhara mu gusigurira no gutera kamo abanywanyi babo gutora ego canke oya mu matora ya kamarampaka referendum agamije guhinyanyura ibwirizwa nshingiro mu gihugu c'u Burundi. Pierre Claver Ndayicariye yongeye atera kamo kandi abashaka kwiyandikisha kubikora ikiringo bahawe kitarahera. Mukanya yayazana umugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura amubwira ico gikorwa co kwandika kigeze. Tugere tubatega amatwi.
Uyu munsi turiko turavugana novuga nti ibikorwa bitegura amatora zoba mu kwezi kwa gatanu itariki 17 biriko biragenda neza. Ndabivuze mu majambo abiri canke atatu novuga nti uno munsi tugeze aho dutanguye gukabakaba rya bipapuro rwa rutonde mfata kibanza rw'abiyandikishije ngo bazotore. Ugo rutonde nago tukazosohora mu minsi mike ya cane iri imbere mu kibanza c'ubuhinga dufisemwo imashini nyabwonko nyinshi. Icyo gikorwa rero urumva tutanguye kugikora tukagishikana, hazoba hageze aho tukidugana kucerekana mu gihugu nukuvuga kumanika intonde mfata kibanza z'abiyandikishije. Ikindi cya kabiri novuga nuko uyu munsi no kwiyinga riheze twatanguye kwakira mu gwiseni ku cicaro c'umugwiseni imigambwe yiyandikisha itubwira ko yifuza kuzoja mwihiganwa. Ubu turiko turaganira uyu mwanya tugeze ku migambwe 15 nta minota 5 ihaciye umugambwe wa 15 uyandikishije numugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana turavanye nta minota 5 ihaciye. Mu gitondo haje imigambwe 12 hanyuma umunsi wa mbere twugurura ni kuvuga itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu haje imigambwe 4. Urumva ko turiko turafata urugendo kandi urwo rugendo rutwereka yuko turiko turaja mu nzira nziza.
Mutwibutse imigambwe urutonde rw'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ninga
urutonde ubu hari imigambwe imwe yagiye hamwe igira ico bita fusion no kuvuga guterana. Ubu tubivuze majambo yoroshye tuvuga yuko aho twahora imigambwe ishika 44, 43 ubu turi mu 30 n'iyindi kuko hari imigambwe imwe naho tuvuga ko iriho byayinaniye kubwira igihugu ko itagikora hari niyahagaritswe kubera amakosa yakoze ariko utwofata yuko tuvize imigambwe 33 iri emewe n'amategeko mu Burundi.
Muri kweje ukuntu abanyagihugu biyandikishije murafite kizera kwayo matora cyane cyane kamera mpaka yo mu kwezi kwa gatanu murafite kizera kwazo kwitabwa n'abarundi benshi bari mu migambwe itandukanye.
Twebwe muri seni ibinda bivuga nkoreye kubimenyetso byiza bitatu aya matora azwa mu kwezi kwa gatanu abarundi bayiteguriye neza batekanye ingene biyandikishije byonyene birerekana ko ari amatora yerekana ubwigenge bw'igihugu barayanyotewe kuko ahindura ibwirizwa shingiro ibyiyumviro byagiyemo byavuye mu biganiro byabereye mu gihugu hagati mbere n'abarundi bo mu makungu baraterereye abashatse kubyifuza bagaterera. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri aya matora ashigikiwe n'uburyo bw'igihugu bw'amafaranga ni ukuvuga yuko ibyo ari ibimenyetso byerekana ko abarundi bamaze kumva bakongera bakamenya ko amazi masabano amara imbyiro. Icya gatatu nohereza ko nuko Uburundi butekanye uno munsi abiyandikishije mu Burundi ni benshi abiyandikishije mu makungu ni benshi muri abo rero muri demokarasi twifuza ko bazotora nkuko biyandikishije ibyo nabyo tuzobirindira tubyerekane mu kwezi kwa gatanu itora ryaraye ribaye.
Ku munsi wa gatanu mwarataye akamu gasaba abifuza kwa kwiyamamaza bikakwamamaza icyo gikorwa cyo gutora ego canke oya mbega murashaka kutwibutsa ibintu bisabwa abazogira icyo gikorwa nibande bari kuriwe kugira icyo gikorwa.
Mu mategeko agenga amatora z'ofisi no munsi kwiyamamaza hinjiramwo imigambwe yiyandikishije ikabimenyesha. Kwiyamamaza kandi hinjiramwo inani z'imigambwe bimwe bita coalition des partis politiques. Mu mategeko agenga amatora kandi kwiyamamaza no munsi harabagira politike bigenga nabo nyene bari menyekanisha mu mugwiseni ku cicaro ca seni hanyuma bakitegura hageze bakaja mu ntara bakaja mu makomine baja kwigisha ego baja kwigisha oya. Icyo nico twita kwiyamamaza kimara iminsi 14. Iyo minsi 14 niho abo biyandikishije baje mu gihugu hagati bakaja gusigura igituma basigura ego cyangwa igituma basigura oya abanwanyi bakabumviriza. Hanyuma hageze umunsi w'itora umwe wese asohora ikiri ku mutima icamunyuze. Ngivyo rero iryo dukorera ko biri mu mategeko agenga amatora hiyamamaza imigambwe inani z'imigambwe n'abajya bagira politiki bavuga ko arabigenga kuko mu Burundi amategeko dufise uno munsi arabirekura gutyo nyene.
Tubibutse nshuti mwese ko muri komu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika, turi kumwe no munywa ni iradio ijwi rya Amerika. Jean-Marie muri weneza
mwere ndabumva ku ijwi rya Amerika.
Yego, me muri hehe Jean-Marie?
Bondi ubujumbura mu Burundi.
Eh, uratushaka kutubwiriza na gikironde?
Boni yanzema
niyo nzima. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane kwitunganywa ry'amatora kamara mpaka ikana amatora atekanijwe mu 2022. Turi kumwe n'umukuru murwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi, umushya ntahe Pierre Claver ndayicariye. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Ngo jewe akaza gihamba cy'umutumire ngerageze gusoma kubyo mwayanditse kuri Facebook, nabonye ko ubu kugira ngo umuntu aza kwiyamamaza azarinda kwiyandikisha. None niye mpamvu ko iyo umuntu yiyandikisha kumbona kare mu kwiyamamaza batanga uburenganzira ku bantu bose bagaca mu misozi biyamamaza aho bageze hose? Ubu ntiwumva kumenga bazaba babura biyamamaza kuko benshi batusinya kwiyandikisha kuko bapfa bakirikwa nabi. Murakoze.
Murakoze Jean-Marie. Reka icyo kibazo tukibaze mushya ntahe Pierre Claver ndayicariye. Duga ku ijambo.
Uyu mutumire wanyu ndamusabe ni yaronka kanya ku mugoroba yumviriza amaradiyo, ku mugoroba arabe televiziyo zashitse ngaha mu kibanza senikoreramwo, aze kubona imigambwe yaje kwiyandikisha uno munsi. Turi ku munsi wa mbere yiyandikishije imigambwe 12. Kwiyinga riheze yiyandikishije imigambwe 4. Uyu munsi nawe urumva ko muri uwo mwanya turiko turavugana nta n'iminota 20 iheze hahejeye kwiyandikisha uwo mugambwe wundi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko abazoja kwiyamamaza mu gihugu hageze abanyamigambwe bamaze kurenga 15, bamaze gushika 15. Abo nibo baserukira intara bakaja mu gihugu hagati, niyo bajya mu makomine kuko baba bafise abanwanyi. Kandi umuntu agiye kwiyamamaza abwira abari mu mugambwe we n'abatari mu mugambwe we, hajya ntihagire umunyamugambwe azokwihenda ko bajya babaje ku kibuga bose babarabo mu mugambwe wiwe. Iyo uri kuravuga umugambi wawe wiyamamaza, ubwira abiwawe baje kukumviriza n'abandi baje baturuka mu yindi migambwe kwiyamamaza, n'ico bivuga. Hanyuma hari ikintu gihambaye, biyandikisha abanyamigambwe kugira hageze abarongoye intara, abarongoye amakomine, abarongoye umutekano, ntihagira abiyadukiza ngo baje kwiyamamaza ata mugambwe bafise barongoye baserukira. Kandi noneho twibutse ikintu gihambaye, ushaka waje kwiyamamaza urasaba uruhusha rw'ikibugu ushaka kwiyamamariza ko ari mu ntara yica nk'iyindi, urandika iketu uti kijya kibuga nashifuza ku munsi wa mbere, kijya kibuga nashifuza ku munsi wa gatatu. Hanyuma abarongoye makomine bakavuga bati niwe wanditse ubwa mbere turaguhaye urusha, niwe wanditse ubwa kabiri turaguhaye urusha. Abazoja kwiyamamaza rero bariho, imigambwe iriho, kuko uyu mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'umugambi w'igihugu n'umugambi w'Abarundi. Icyo cyiyumvira cyo guhindura ibwirizwa shingiro cavuye mu biganiro byabereye mu gihugu.
Turi kumwe muri iki gihe kandi n'ubundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika. Niyo nkuru mwiriwe neza?
Mwiriwe namahoro. Namwe
namahoro, muri hehe?
Ndi Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turi kumwe n'umushinga na Pierre Claver ndayicariye.
Munyihangane gatoyi, sinzi yuko uwo munyakuwa mwatumiye yaba yamaze kugisigura. Nashaka kubaza ku byerekeye inani, kuko muri demere kenze inani zari zemerewe kujya kwiyamamaza abanyagihugu babashimye bakabatora. Rero nashaka kubaza yuko inani ubu muri mu kujya kwiyandikisha yuko batemerewe kujya kwiyandikisha. Ama ikindi kibazo kigira kabiri, nashaka kubanza go gusaba abarongoye uwo mugwi yuko cyambe na mbere bokorera ku mpande zose, byo babyiza vraiment bakoreye ku mpande zose. Nimba ari uzoba yatsinze, hatsinze ego bayemeze. Nimba hazoba hatsinze oya bayemeze nakunyene, byo babyiza vraiment, byo babyiza ego byo kuba karusha kandi bo binezererwa. Ndibaza nk'abarundi nka bose, iki nacyo nashaka kuvuga ni cyerekeye n'ahandi ku bantu ubone ngo nta burenganzira cyangwa afise bwo gushika hose. Ego birakunze kumva ngo hariya ngo aba bariko barafatwa bigi batangwa kwigisha ngo yego kandi ataraga cyangwa batavugisha oya ndataragira mugabo kenshi usanga abantu bigisha bumvise n'umuntu numwe yigishije nka ati muze mutore oya acafatwa none wumva atari ikomeye mu bisanzwe kuko ko bahari abantu batangwa kwigisha yego
akomeka
yigisha oya ndiko atari ikomeye ryo abantu babatangwa bigije oya kandi yabonye yabonye abigije
Eh nibibazo bitatu ikibazo cy'ambere nibaza ko yo bayamaze kugica hirya no hino ariko reka tumuhakanya guhe inyishu kuri ibyo bibazo byose mushikirije
Ibibazo bishikirijwe n'uwo munwanyi byose nabyumvise kandi biratomoye Inane z'imigambwe mu Burundi ingene zijaho zijaho iyo amatora ageze Inane y'imigambwe no kuvuga iki no kuvuga imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ivuga iti kuri ritora gyegereje tugira dushira ingufu hamwe tuzoje mu gihugu kwigisha turi kumwe Inane z'imigambwe bisigura ko wimenyekanisha mushigiraganje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi amatora heze iyo migambwe yarinjiye mu runani ica isubira gusubira kuba umugambwe umumwe rudende bisigura rero yuko imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ishaka gukora nk'Inani nibimenyesha muri seni itangura kubimenyesha mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niko byabaye mu 2015 barabyibuka hanyuma mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niba batugira bati uyu mugambwe A na B na C bagize urunani muri ritora gyegereje bashaka kwitoza cyane guhiganwa cyangwa gusigura ibyizwa shingiro ari urunani ibyo rero biratandukanye no guterana muri migambwe ibiri cyangwa itatu mugacika umwe Burundi icyo bita fusion des partis politiques icyo kirumvikana turakizi twaragicimwa mu 2015 icya kabiri yabajije yavuze ati dusabe seni ikore neza hatsinze oya imenyeshe ko yasatsinze oya hatsinze ego imenyeshe ko hatsinze ego uyu muntu wanyi yabaje ikibazo ahubwo girana musabe avuge ati mu Burundi haraba igihe umuntu atsinda ntashikanwe mu kibanza ciwe aha anashaka kumusaba ko nimba ari umugambwe nimba ari umunyamugambwe duheje kubwira abaje kwiyandikisha uno munsi tuti tubasabye hakiri kare muzorunke mu gihugu hagati indorerezi abarorerezi mu gifaransa babita mandataire de parti politique muje kuraba ingene campagne electorale igenda kwiyamamaza ingene bigenda muje kuraba ingene amatora agenda kuva mu gitondo buguruye gushika ku isaha baharura bagashira umukono ku byegeranyo byerekana ibyavuye mu matora mu Burundi turahiriwe amatora agenda neza ibivamwo bivamwo bakabiharura ku mugaragaro abarorerezi bo mu gihugu batandukanye baraba n'abaje gutora byifuza bakaraba aho rero ntanyeka twebwe ntabwo badufise ahubwo nimba ari umunyamugambwe ategura abarorerezi bazoshware mu gihugu cyose ikibazo cya gatatu ngira namusigurire uko ndabibona ati uburenganzira bumwe bamwe ntibaboronka ahubwo ndamuhanure mpanura abarundi bose kuko barakunda kwitiranya igihe cyo kwiyamamaza kampanye electorale imara iminsi 14 bakavyitiranya n'igihe cyo gusigura ibiri mwibwirizwa shingiro rishasha ryahinyanyuwe mu gifaransa bavyita campagne d'explication no kuvuga gusigura ibyahindutse ibyo navyo bikogwa n'inzego z'igihugu kuko uyo mugambi n'uw'igihugu n'uw'inzego z'igihugu n'umugambi wa leta campagne electorale kwiyamamaza ntibiragera
Hakoze Frederic Nkundikije n'umutumire we mu kiganiro mushobora gusubira kumviriza gikwiye kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Imbere yuko duhanaga hindukira no babwira yuko inkuru idushikirie ubunyene ari uko bya bihano biriko birafatirwa igihugu c'Ubwongereza bibandanije ubu ibihugu bimaze kumenyekana bigera kuri 18 nivyo vyirukanye abadiplomate baharugwa mwijana. Iyo nkuru turayigaruka ko kandi igice saha imwe n'iminota 30. Yakoze Fatuma Rimasi Kalala yegeranije Anomadri na Regis Audrius yari muhinga bw'ivyuma. Diane nahazo twari kumwe muri kano kanya twemi tuti mugira indwi nziza mu banyu no mu vyanyu.